Unaho nkuko mu bimenyereye ni wa mwanya ukiganiro giha jambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika mu kiganiro cyo munsi turavuga hanini kubwicanye bw'abahindanse mu Burundi turetse abanyagihugu usanga bicwa hirya no hino hari n'ubundi bwicanye busa n'ubwafashe yindi ntumbero aho abantu bahigwa buhongo bivuye ku mabanga bashinzwe bajejwe imigambwe barimo eka n'ivyimviro vyabo vya politique haravugwa kandi ibigwanisho biguma bitorwa hirya no hino ico kibazo c'umutekano muke kirate mutima uhagaze abarundi mega hokorwa iki kugira ngo abantu barota bazimanganya ubuzima bw'abandi bavanure niyo nyifato hari ibibazo byinshi bikwiye kubazwa bajeje umutekano hamwe n'abantu bose bafite umutima wo kurembera abandi kugira ngo babagandagure kuri bibazo byose twatumiye abashiga ntayi babiri bagiye kutubwira ikintu babona cokorwa kugira ngo ubwo bwicanyi uhagarare maze abarundi basubire ku mirimo yabo turi kumwe na Richard Chiramunda akaba ari umuntu yanonosoye ivyerekeye itangazamakuru akaba kandi akurikiranira hafi politique yo mu Burundi mwiriwe neza Richard
turamara mukije ngaho muri mu Bunyamerika mucinga nka Fred
murakomeye ngaho i Bruxelles
turaho no kuri akavura dakiri umugabo turakomeye
ni byiza turi kumwe kandi na Emmy Pascal Ndwimana umukuru w'ishyira hamwe Ministère Africain des Compassions mwaramutse neza Emmy Pascal
turabara mukije namwe muraho hiyo
ne murakomeye ngaho mu Burundi
turakomeye twese uretse akazuba na handi hoho turabona ko ari sawa
hamwe bafite akazuba abandi bafite imvura ariko akazuba nibaza ko ari keza kurusha imvura nyinshi
ego bidavana na hantu umuntu ari canki ibihe abarimo hari gusanga igituba naryo atari ngombwa cyangwa ugasanga imvura nayo ikenewe ibyo biravana na hantu umuntu ari cyaburi ibihe umuntu abarimo
ivyo nivyo ikibazo ca mbere ndakibaze wewe nyene Emmy Pascal ubwicanyi mu Burundi bw'abahindanse hokorwa iki kugira ngo imitima y'abarundi itekanirwe mu Burundi harangwe amahoro ikorwa hamwe n'iterambere aho kwama bavuga abantu bagandaguye mubona hokorwa iki mushyana na Emmy Pascal
ego cyane z'ukuri ibihe turi ko turacamo turabona bitubahiriza abantu turazwe ubu bwicanyi twebwe twama turi ko turatera kamo twavuga tutinyabona menya yuko umuntu naho muba mudahujije ivyumviro umugambwe ishengera ubwoko cha bridine y'ubwo katari impamvu yo kwicana ibiro twebwe biratubabaza cyane kandi tugasaba yuko umuntu wese abikora igihe yofatwa ko yohanwa cyane ibyo ro kandi turanatera kamo n'abarundi tukavuga tuti mu kugira ibintu turabe ko byohera ni byiza yuko tuba hamwe tukumva yuko ubu Burundi kwari rwacu ko yuko dukeneye kuzobwubakira hamwe twese tura abarundi bo mu migambwe yose bo mu bwoko bwose mu mashyirahamwe yose ibijyanye n'ibyari ko biraba bijyanye n'amatora byari byaheze inzego zariho turabona uburo kwikituradi dishinga atari kwitana atari kuronderana ahubwo kwari ukuja hamwe tukubaka tukiteza imbere tukaraba ibyatucanishijemo ko twobirengera kuko by'ukuri turafite iki gihugu cyiza turafite igihugu cy'abantu tukavuga rumwe ntawuja mu bumanuko ngo ntabwo ajyana umuntu asobanura uburengero ubumanuko uburaruko nuko hose turayaga rumwe nta mpamvu rero yotuma haba ikintu cyo kwicana cyo kumarana ibi biratubabaza cyane twebwe tugatera kama aba bantu ko aba bantu tubona usanga banabigize umwuga bo kwica abantu bo gutegera abantu bakabatega imitego bakabarasa hagapfa abantu tukavuga tuti nibirangire twubake kuko turabibonye biraturambiye biraturuhize turakumbuye amahoro turakeneye kwisanzura umwe wese akumva abayeho uko yiyumvira uko arota uko ari kose abeshweho neza no nakazi kiwe atabwo batantambara atanduru
nkuko muvyumvise
turatera kama abantu ko bobyangarika
Emmy Pascal nkuko muvyumvise ubwo bwicanyi si bwa bwicanyi bwonyene bu rondera abantu kubera ivyimvuye vya politike canke imigambwe barimo hariho n'abanyagihugu basanzwe bariko baricwa urasanga imivyimba hirya no hino nkuko mwavyumvise mu kiganiro cacu giheze ubwo bwicanye bwo guhagarara gute
ibinye rero birafise ifatiro na nyinshi cyane kuko turaze ibi bihitiye aha mu gisagara harahitiye ibintu mu makartiye amwe amwe usanga umenga biragoye muratsiko habaye ibintu by'imyigaragambyo y'imigumuko kandi murazi ko byarimo ibintu by'amafaranga menshi cyane murazi bamwe ko harimo abashefu basumba abandi ko mburu usanga bamwe hari ibintu bapfa bati wariye menshi ntiwamaye ko ibyo twarabibonye muri nona 3 muri nona 4 5 6 7 ngene byari biri ibyo rero ni ibintu bisaba yuko haba ugutohoza kandi hakaba no kuvumvisha cyane yuko atari byiza kuko biraje yinye ni yasubitire ni consequence rero z'intambara cyane yakajagari kuko iyo ibi byaheze haca hadaro ugusubiranamwo bakavuga bati turasomereye turakenye umwe niwe yariye menshi uyu ni watunze uyu yarabitungiyemo ntaduhaye ugasanga rero harimwo ukwicana hanyuma hagaca hazero na zanko na bya bigwanisho bamwe bati twirarire abandi bati nyabuna muri abamaso zibiri barabara bamwe bataba nibinjire abandi ntibinjire ikumirana ugasanga rero ni bibiziga nababicana umuntu rogirasaba ko babitohoza cyane kandi ko hava ivyigwa bikomeye cyane byo gutohoza
ibintu gutohoza ububicanye ni ikintu gihambaye cyane gose cyane cyane nk'abanyagihugu usanga ariko baricwa batanze ico bazira reka namwe munshiye ntahe Richard kiramuda mutubwire murakurikirana ibibazo byo mu Burundi murabizi cyane bose murafite ibinyamakuru eka murabikurikiranya hafi uye ubwicanyi busa n'ubwabaye ndanse ikintu mubona mwembe cyokorwa kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare niki
ikintu cyokorwa nta kindi gishoboka kugirwa muri uyu mwanya atari uko abarundi bafite ibyo bapfa ku rubuga rwa politike yuko bo kwicara bakayaga aho rero kuyaga naho bitegwa n'ibintu bitari bike hariho umutekano w'abantu muri uko kuyaga hariho umutekano w'abantu iyo bari mu byo bavuga n'ibyo bashikiriza uno munsi hariho abashinze urunani na rede bahuruki mu migambo itavuga rumwe na leta bifuza baguma basaba leta yuko kwicara bakayaga bakatorera inyishu izo ngorane zihari umushinga ntahe Pascale yavuze ibintu bitari bike mugabo hariho ibyo ntashimye rwose nk'ibyo yavuze biba mu makartie ubwo bwicanyi asa n'uwiyobagiza gatoyi yuko ubwo bwicanyi buhari rimwe na rimwe hariho aho biboneka kandi bikagaragara yuko ukuboko kwa leta y'u Burundi kurimo kuko hariho ubwicanyi bugigwa n'abapolisi cyangwa inzego z'iperereza hama rero hagaca haba n'ubundi bwicanyi busanzwe bucyane n'ibibazo bya politiki aho tubona hapfa abakuru b'imigambwe turashobora kwibutsa nka Jede Seruzi yishwe mu Ngagara ya Kiminsi n'umuvugizi w'uyo mugambwe nyene y'ipedezigamimanga aheruka kwicwa indwi iheze aho rero babona yuko hariho intumbero y'ubwicanyi ujyanye n'ibya politiki nicyo gituma rero iyo hamaze kuba ubwicanyi bujyanye n'ibintu bya politiki umuntu abwirizwa guhagarara kubihagarika akagira ibiganiro hagati y'iyo yabo bantu bashamiranye ibyo byose bituma ubwo bwicanyi ntibwaje ntibwiyadukije bisigwa n'uko hariho abantu badashaka kumviriza abandi badashaka kubaha ibitekerezo by'abandi badashaka kubaha ibyifuzo bya politiki abandi bifuza murazi neza yuko iyo myiyerekano yatanguye iyo myiyerekano M. Pascale yavuze yatanguye kubera hariho umugwi w'abarundi wavuze uti ntitwemera yuko umukuru w'igihugu yitoza mu kiringo cya gatatu abandi nabo bakavuga bati twebwe turabyemeye arabifitiye uruhusha arashobora kwitoza imishamirano itangura gutyo haca hazamo rero n'ubwo bwicanyi niyo myerekano yose ibyo byose ni ukuri umuntu yarabibonye umuharavye ingene ibiganiro byabaye i Arusha byashitse ari uko habanje kuba imyaka myinshi y'ingwano mu nyuma rero abarundi baricarana baratorera inyishu icyo umuntu ashobora gusaba uno munsi ikintu coba kiza ni uko iyo myaka y'intambara yabaye hagati y'uko abarundi bafata ingingo yo kwicarana iyo niyo myaka tubwirizwa kutasubira kujyamo tugasimba icyo kiringo cyo gufata ibigwanisho abarundi bagatangura kwicana muri tukagisimba ubu nyine tukajya ubwo nyine mu mu biganiro kugira ubwo bwicanyi buhagarare nico muri uyu mwanya no bandishura ko bizubira cyo mumbatize
icyumviro cyo gusimba ico kiringo cyo bwicanye kugira ngo abarundi baje mu byaniyo ni icyumviro abarundi benshi bahuriye ko eka namakungu arashigiki ko abarundi bugira ibiganiro mu Shia na Pascal Emmy Pascal ikintu kibuza ko ivyo biganiro bitangura muri iki gihe ni kihe kubwanyu
hari kino nari mwambanze no kwishura vuze ngo uravye ubwicanye arimo ngo ukoko kwa leta ngo leta ibikiricaba ngo abapolisi ngo bakica abantu nibyo mugabo kwiye kuraba none ko avuze ivyo bintu none abapolisi nabo bama bararaswa bama baricwa abaricha yoba ari ni guverinema bica na abapolisi ubwabo none ajya mako aguba gumatorwa nayo naye abapolisi na ya guverinema arakwiye no kumenya ikintu kimwe yuko muri kino gihe iryo ataba abapolisi bari no kubyifatamo neza kuko ndabizi mwese yuko bavuga ngo igipolisi cy'u Burundi kiri Britare ngo igipolisi cy'u Burundi ngo nticyigishijwe neza ariko kubiravye iyi minsi heze byaramenyekanye yuko vrema abapolisi bacu ko bigishijwe ni hehe siyo onye hanze iburaya etazi ni hehe umupolisi yo kwa kwinkoho agategwa mabuye agacibwa maguru ni hagira ikiba ahubwo byukuri iki gipolisi cyacu carifashe neza cara byigishijwe cyane iyo umuntu aguze rongo igipolisi ngo kiriko kirica abantu kandi twama twumva ko barashwe tukabasanga kwa muganga niyo bari birababaza abantu cyane rote ntacambuga ntinyabuntu kukuntu avuga byo baziza abatanze zino ngo mwaya makatiye ko bozibaka naya handi ho umuntu avuze leta ngo idikirica abantu inyungi ifisemo yoba ari iyihe yo kwica abantu ubu noneho ko avuze ngo ni kutubaha abantu ahubwo zikintu mvuga barakwiye kwiganaho no kubaha abantu bwabo ubu baritoreye leta baritorera inzego zirakwiye zirakora tugasaba rero umuntu avuga ngo ntibabemere ni ahantu ubona usanga hari intambara hari induru kuko abo bantu bari hanze nabo barakokeza ngo nta leta iriho ngo ikihugu ngo nta ukigitwara ni ya ntambara ubwayo
ku kibazo nababajije mushiga ntahe ku kibazo naho nababajije
ibiganiro by'ukuri twese ku bwa Ministere Afrique do Compassion turashigikira ibiganiro byaramyo kandi mudaza ahantu byadushikanye byarashikanye na wa mugambi wo guhagarika intambara irahagarara bwego ibi ni ibiganiro iyarusha ni ibiganiro ibi biganiro kandi byarabandanije birashiraho abarongo inama nshingamateka na nkengu z'amateka birashiraho leta baravugana baraja hamwe hajamo ubwoko bwose hajamo imigambwe yose igikashikanye ibice byose perezida aravuga ati ni Uburundi bwa bose utsinze aratwarira bose baraganira barabashiraho aravuga mbere ati tugiye kwiga ingene na article ya sa venefu ibyo hinduka ati tubashiremo bose turaza ya madekamatimisa baho yabadeje ariko arashyiramwo n'abatakwizije ibice afise ubusa ibindi ubusa ubu rero barimo rero turasaba ubu rero ko hoba rero ukuganira rero mugabo hari ikintu navuze ngo abashinze senarede ngo bakwiye yuko ngo boganira twebwe nk'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro twebwe turavuga tuti tibonye ko ari vyiza ko baganira twebwe turavuga tuti na marame mugabo natwe turabaza tuti mbega murabo ko twabonyemo abagize pare na ya manifestation abate yatamo ko kwica abantu k'intambara kama kude tabati
reka ni jambo na Richard agire ico yishye kuri ivyo muvuze mushya ntahe Emmy Pascal Richard
ego kumvije icyumushinga ntahe Emmy Pascal ariko aravuga umuntu arabona yuko ibiganiro nicyo gituma bigora gutangura bigora no gushira mu ngiro kuko abantu bafite imvugo myinshi iyo ariko aravuga icyo kibazo cy'abapolisi batiwe biratangaje cyane kuvuga yuko icyo gipolisi kize rwose kuko akagerageza kuvuga asangani n'uburorero ku bipolisi byo hanze mwanagira ndamwibutse gatoyi ku bipolisi byo hanze bidakubita abantu bidakubaguza bitagira icyo bitatorukire badafa bafata abantu bakaca babambika ibiro bitano ku bihimba byirondoka bakabatumira bakabatumiza aside n'ibiki urumva tugiye muri ibyo byo kuvuga kibana kabagiriri abandi bana kabagiriri nico gituma ubona yuko ibiganiro cyabikora gusangura iyo mvugo yo kudadaza kibana kabagiriri nibabanze bahanwa bana kabura bagiriri nibanze bahana niyo ituma tujya muri iyo ngira y'intambara kubera atamwumvikano hari ikibazo gishobora kuba ubu nuko ibyo bintu byose umuntu afise ku mutima ibyo bintu byose ibyo shapu byose umwe ku ngambo yiwe afise yobanza akarihagarika agashyira imbere inyungu z'abanyagihugu n'iz'igihugu cyacu akicara akavuga ati mbemeye yuko twicara tukayaga ahandi ho umuntu wese abandanije adadada avuga ati bimeze gucanga ngaha abo bantu bari muri senarede ntitubemera abandi nabo nguye leta ntituyemera ucutuma tudashobora no gutangura kuyaga nitubanze tushyire gatoyi ku ngambo ibintu byose bikorera bakubwira twicare hama tuyage by'ukuri ibyo bwicane buhagarike kandi usinde iyo manga y'ingwano tugira tujemo
twiweje inyishu mutanze bashinga ntaye mwese bamwe bavuze ko abapolisi bakora ubwicanyi abandi bakavuga ko bakora ibintu byiza abandi bavuze ko kugira rero amahoro asimbatare mu Burundi nkuko mubivuze no kwicara hamwe ariko cyane cyane abantu bakirinda gufatira muri kivunga hariho nk'abapolisi boba bakora amabi ariko ntabavuga ko abapolisi bose muri rusangi bakora amabi cyo kimwe nabo bavuga ko bica abapolisi abanyagihugu bose abarundi bose ntibica abapolisi n'ibintu biba byabaye byakozwe n'umuntu cyangwa abantu bakebake ku gatwe kabo muri iki gihe rero turafise munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Aimable nawe agire icyo avuze rafise icyumviro cyanke ikibazo Aimable mwiriwe neza mufite ikibazo muse icyumviro
Aimable ego ni Aimable bwa mbere Aimable akunda ukize nk'abandi mukuru mugambwa APDR cyo nagomba gushyikiriza ni uko ikibazo cy'umutekano ni ikibazo nkora mutima ku barundi bose natwe nk'umugambwa APDR turababaza bwa mbere n'ubwicanyi buguma buba mu Burundi aho ababyeyi benshi bakuma bahekurwa ivyo twagiye tubona ntitubitere ivyatsi nk'umugambwe wa APDR icya kabiri ni uko ku bijanye n'ibiganiro twe n'umugambwe wa APDR twe birakenewe rwose nk'uko twaba twabivuze yuko abantu bokwicarana kugira ngo batorere umuti w'ingorane ziri mu Burundi biciye mu biganiro kuko nta yindi nzira yo gutorera umuti w'ibibazo biri mu Burundi atari kwicarana hamwe kugira ngo abanyepolitiki bavugane kugira ngo ndetse n'ibyo by'ubwicanyi bihagarare bijye mu biganirwa ivyo rero ikibazo c'ubwicanyi mu Burundi nkuko nama nabivuze kuva kera nta kibanza kigifise isano mu Burundi kuko igihe c'intambara caraheze igihe co kwica abene wabo ataco baziya caraheze maze tugasaba yuko by'ukuri impande zose yego n'ibibazo vya politiki ko zokwicara hamwe kugira ngo biganire ica kabiri twagira dusabe leta nibyo leta bafashijemo n'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseru kwavyo yuko ushingwa leta ihurikiyemo bose icyo twagira tubane tukigaye leta rwose kuko hari imigambo imwe yibagiwe bigatuma mbere imwe yidoga ugasanga niho mbere hatutse n'ibindi bibazo twashaka rero tuya kamo leta by'ukuri cyo imigambo yose by'ukuri yagiye mu matora n'icyagiye mu matora ko nayo nyine yoserukirwa muri iyo leta fatiye kuri iryo jambo umushinga nawe Pascal yavuze ati mbere n'imigambo yarose ubusa sinayo nyine iri mu nzego nibyo natwe twabyumvise n'umugambo wa APDR hirya no hino hari imigambo yarose ubusa mbwa benshi bafite abadege hirya no hino mbwa tukavuga ati n'umugambo wa APDR nyine urakwiye nawe guserukira abarundi ukajya muri leta kuko nawe nyine umugambwe wemewe n'amategeko kandi umugambwe vraiment ufite intererano mu gihugu maze nawe ugaterera muri ibibazo bimwe biri mu Burundi kugira ngo bitore umuti
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ivyiyumviro umushinga ntaye Aimable ashikirije eka abarundi bose baravyumva muri iki gihe tubibutse kandi ko mushora duhamagara kuri telefone zikurikira 202-6191-00-29 inimero nayo ya WhatsApp mushaka gutelefona ko kugira ngo mushikize ivyiyumviro vyanyu canke ibibazo vyanyu ni 202-4-4-1-9-9-3 muri iki gihe kandi turafise umuntu wanyu w'iradiyo ijwi rya Amerika Semana mwiriwe neza
yego mwiriwe
murafise ikibazo murafise icyumviro
murakoze cyane kuba muduhaye ijambo cyambere nabanza kuvuga nuko uko bigaragara impande zombi zihanganye mu Burundi zirifuza ibiganiro ariko ntabwo tuzi impamvu ibyo biganiro bitarimo bitangira ariko nubwo ibyo biganiro byaba hari ikintu kigoranye cyane nk'uyu muhanyi wa Radio Ijwi rya Amerika witwa Aimable mwumvise imvugo ye aravuga ko aba mu ishyaka PDR arisabira imyanya yagiye mu matora wenda nabonye ubusa ariko arashaka imyanya wumvise n'imvugo arimo akoresha biragaragara ko atabonye umwanya we n'abanywanyi b'ishyaka APDR babijana baba 20 ni hahandi bazakoresha uburyo taboneye ubwo rero nimba kujya mu myanya bizajya binyura mu mvuru nk'ibi Uburundi ntawo bwaba burimo bujya kuko abantu bari bo bose bazajya bashinga ishyaka baburi imyanya muri guverinema batsinzwe mu matora y'abashinga amateka yaba amatora ya perezida bakoreshe inzira nkingi y'ubwitanyi bakoreshe inzira nkingi yo kubuza ubuyobozi gutera imbere hanyuma rero icyo mvuga nuko uwo munywanyi wundi uri Burundi ngo muri ministere de compassion iyo ngurikirana ibiganiro bye amaze igihe rwose atangira ibiganiro byiza kuri za radio ariko ari ikintu kimwe yirengagiza aba bantu barimo bemera hagapfa abantu hagatoragurwa ibiziga ariko bakanga kuva ku izina rimwe na rimwe biragaragaza ko abo bantu bicawe ku gikanu imyaka 10 bakaba barimo batekereza indi myaka 5 bicawe ku gikanu ko ari ukubura ubuzima n'ubundi bagahitamo kujya mu mihanda bagahitamo gukora ibyo barimo bakora ubungubu rero nkaba natanga inama yuko perezida Pierre Nkurunziza uri hubu afite uruhare runini hasi 70% kugira ngo agarure umutekano mu gihugu cyane cyane ko anarahire byo bundi yarahiriye ko umuperezida wese arahirira kugarura umutekano mu gihugu nimba rero bitangiye kumunanira nimba bimunaniye ubwo rero urumva ni ikibazo gikomeye ariko turacyafite icyizere ko byanze bikunze afite 70% yo kugarura ibintu murakoze
urakoze ko vyimvira mu shikirije reka dutangira kumushyira na he Richard Chiramunda ibibazo bibiri bishikirije mu shikira na he semana avuga ko ikibazo cy'imyanya n'imigambwe ika idafite abanywanyi bakwiye itaronsa amajwi biboneka ko mu gihe cyose iyo migambwe yoba itararonka ivyo irondera yari biti muri leta ishobora kuguma idurumbanya ikindi kibazo n'ikibazo gikomeye cyane gusa ashikirije cy'umutekano ahavuga ko perezida w'Urundi ari wafise uruhara 70% kugarukana amahoro mu Burundi ko hariho nk'abantu bari mu migambo itandukanye babona ko ubutegetsi bwamaze imyaka 10 ataco bwabamariye nashaka bwa mbere na mbere Richard mu gisho mwishye ku kibazo ca mbere cerekeye ayo maronko nk'abanyapolitiki boba bafise imigambi yo kushira imbere inda zabo canke inyungu zabo zonyene
Jenu kuri ndashimiye cyane uyo muvandimwe muri ibyo bintu avuze kuko biraryoshye cyane birakwiye no gukomekwa amashini kuri kuko yashyize imbere icyo kibazo cy'abanyepolitiki b'Abarundi babanza gushyira inda zabo imbere y'inyungu z'igihugu n'iz'Abarundi urabona akarorero kagaragara ubu nyine muri aka kanya haciye iminota 5 gusa umukuru w'umugambwe ategere Aimable avuze ati nawe nyine ashaka kuronka ibibanza kubera abandi bataronse amajwi akwiye babaye abadirekitori ashaka kumwibutsa gato wenda mucira akagohe gato muri iyo migambwe yose itaronse amajwi akwiye yo kwinjira mu nzego nayo nyine ntingana hariho imigambwe ikomakomeye naho itaronse ibibanza itashoboye kuronka amajwi menshi mu matora ikomeye gusumba iyindi inyuma hariho imigambi irenga 34 igitonze mu kurendera ari muri ibyo byiyumviro byo kurindira iki inyama yiwe ararendera gato inteka azoshikirwa mugabo urumva ni ibitera soni kuko abarundi abanyepolitike bari bakuriye kuva muri ibyo bintu bagashira inyungu z'igihugu imbere harigeze mu myaka ya 94 harigeze kuba ibintu byitwa amagaburanyama ni ibintu byari bikeye isoni abantu mu nyuma baza baratwenga batwenga abarundi ati murateye isoni mugira politiki kubera inda zanyu. Icyo cyiyumviro kirakwiye kuvaho tugatera imbere tukajya mu rundi rwego rw'ibyiyumviro kugira iteze imbere Burundi. Nama ndiko ndabivuga kenshi nabo tugirane ibiganiro yuko Burundi ntituraba nyuma ku isi kubusa, twebwe kubera twebwe n'imyifato zacu bituma tuba ba nyuma ku isi. Turakwiye guhindura ibyiyumviro n'imyifato imbere y'igihugu n'abarundi. Tugarutse rero kuri icyo kintu yaravutse cy'umutekano ari umukuru w'igihugu abwirizwa kubifatira ingingo zikomeye ntacyo yabeshemo. Abantu benshi baribagira yuko umuntu wa mbere abazwa ibibazo by'igihugu n'umukuru w'igihugu. Iyo umuntu apfuye, iyo abasirikare bapfuye, iyo abapolisi bapfuye, iyo abantu bari mu myerekano bapfuye, iyo umuntu akora muri leta cyangwa se n'ujya mu rundi wa nyaruca ruzi ari mu itongo hariya mu myonga apfuye, umuntu abwirizwa kubibazwa ubwa mbere n'umukuru w'igihugu mu gihe inzego zibishinzwe zitabikoze. Nicyo gituma iyo uravye no mu bindi bihugu, iyo abantu bapfuye mu isanganya bapfuye mu umukuru w'igihugu arafata urugendo akaja ahantu akunamira ibyo biziga akagerageza kubiherekeza akagerageza gushyigikira umuryango wabo. Ibyo bintu byari bikwiye kuba mu Burundi naho kubera iki bidashobora kuba iwacu? Umukuru w'igihugu hamwe abasirikare bakomakomeye basandaba ukabona ntabyo yitabye, abantu batari bake bagapfa mu myiyerekano cyangwa mu kazi kabo k'umutekano ntagire icyo abivuze akasohoka gusa ari uko ari umugenzi we mpamse bagandaguye agacaca ku iradiyo mugabo haca hapfa uwundi musirikare ahambaye nk'uyo agiye akarungika umuvugizi kubivuga. Urabona yuko n'ukuri ibyo umushinga nta semana avuze birafite ihangiro babaru umukuru w'igihugu arakuriye kugaragira ibyo bintu byose agafata.
Reka duhe n'ijambo umushinga nta Emmy Pascal nawe nyine avuze kuri icyo kibazo kuri ibyo byimviro bibiri byashikirijwe na semana kugira ngo duhe ijambo abanyonyi bi radio ijwi rya Amerika. Turafite Leonce arindiriye, turafite Eugene arindiriye.
Rero cyane mbanje no kumushimira cyane, birumvikana ko hari umuntu ibi biganiro abisiva cyane. Mbwaba hari akantu nari ngomba ndamushimire, ibyo kuravuza taradukurikirana cyane, turavuga ibintu byiza, natwe turanamushimiye ko yabishimye muri bake. Hanyuma avuze ngo ni ukwirengagiza ababirirwa barapfa bagatogwa ngo ari biziga, ngo bararimbura imyaka itanu iheze, ngo imyaka cumi iheze, ngo bicawe ngo ku gakanu ngo bakarimbo imyaka itanu nari ngene ngo bizogenda. Narigira mvuge mu isibyo na gatoya, twebwe turabirimbura ko nicyo gituma twebwe twari twaratanze umwanya turavuga tuti gasanga ubutegetsi butakunejereje hari inzira itomoye nziza twahisemo kandi itazosubira inyuma, niy'amatora. Rero nimba ubutegetsi bwiba byanse umuntu akumva ko atabyiyumvamo aritaba amatora hama akabwira abantu bati nimutore uyo muntu. Mugabo turaze abaricana aka kajagari katewe n'iki? N'abatemeye amatora n'abatavuze bati tuziganwe, haca haza rero izi mururu. Nanje nuko ngira ngo aciyava no ku murongo, namubaza nti mbega abo bantu avuze bari bande? Arabazi? Yobatomora? Yodudura? Urumva ko yavuze imvugo iri filozofike? Hanyuma hari ikiganiro kindiye cyabagijwe na Aimable kandi bagihwaniye ko n'uyu mugenzi wacu ari hanze. Nibiziganiro bumva yuko bashaka ibiganiro mugabo byiki twuga ngo baduteze imbere, batuzanira iterambere, batuzanira amavuriro, amashure, amazi meza, uburimyi butera imbere. Urumva ko basoteza za byicaro na ya magaburanyama na hanyu za wumva bamwe ngo basinze ngo sase na rede
tandukira ikibazo kira kabiri ikimviro kira kabiri cerekeye mu kanya gatoya cyane gose kimviro cerekeye ubasha perezida afise 70% bwo kugarukana umutekano
cyane gose. Ibi turazemanga gose by'ukuri, ni perezida yatowe n'abarundi, aremewe n'abarundi n'amakungu inzego. Ibi turemeza yuko ahubwo afite ibikijana kwijana byo gufata ingingo yose yo guhana no gufata ingingo ibi n'ibibandanye. Mugabo kandi turashima ko yabitanguye, yaravuze ati ibiganiro turitegura ko biba hanyuma uyu munywanyi mugabo ya akiyabesha kanu aratwaganiza buze ngo gasanga ngo hapfuye undi muntu ngo ntaseruka ngo ntavuga n'ukuri by'ukuri arabesha kanje hagandagugwa na bikomagu yakiyatera kamo ejo kuwa gatanu ibyumu generale garate yakama aravuga ati nibihagarike kandi atamatohoza nabi aranababazwa mbere nabyo cyane aro niyo baza ko atasiva neza ivyu Burundi
reka tuhijambo mushanae Leonce na wenyine ari ku murongo mwiriwe neza Leonce
mwiriwe
murafite icyumviro ikibazo
ndabije cyimbere n'ikibazo
yego duga ku jambo
cyane nashaka kubaza wowe ne Pascal ko ari karavuga ko yatowe yoba yatowe nandi anishure ubu yoba ari karatwarira mu gihugu cyari anishure amambandanye
Pascal
ndabumva
umushyantahe Leon sarakoje ikibazo
arambaje cyane ati yatowe nande yatowe n'abarundi bose bo mu ntara zose kuko iyi ministeri yacu yaracunze amatora intara zose bari kazamatora yaratowe ararahira arashiraho leta atwarira abarundi bose nawe urimwo uzemera utazemera urimwo aragutwara gira amahoro
urafite ikintu kibazo Alliance ndabona atari hari Eugene Muringaho Eugene muri Veneza
muri Veneza turamukije ndetse ndaramukije n'abatumire
yego murafite ikibazo cy'umviro
ego ndabise cyane ahubwo nandi nagwambanze mbaze umutumire wunda pana ya nenya ne Pascal
Richard
Pascal wundi
Richard yitwa Richard
ego icyo kintu cyicito bitwas na red bega gitwarira hehe cyatuwe nande tuzi ubutegetsi abanege gutitoreye ubutwara ko nyakubaho hanyu n'icyo rukuru cy'icyatsi cy'Burundi kandi ari nabo gizisha yatanze amezi abimbira ngo ubwite bwose ni ikintu cy'ikiga ari mu cyatsi cy'Burundi cyaheje kuri ico nagomba nsabe cyane abanyagihugu nibaze barabika inkozi z'ikibi aho babaye inkozi z'ikibi bazivuge bazishyire mu nzego z'umutekano hamaze icyumwe ubwo hari amakarice amwe yamaze kuyigira nko ku mirenga niyo yahindutse ahantu ari kandi jewe byari nagiye kumutakura na kamara amaza wo kumutakura aho banyuruza umuntu kuzuba rya kariva
yego mereka duhe ijambo mushanayo Richard ishyure ikibazo cyawe
icyo nohereza ko
yego sozera n'ingoga
inzego z'umutekano kumbure zibarize ngo zica abantu ahubwo nabona abantu bica abandi n'abo bantu batumye rwaruta mujya mu byo kunywa ibintu biba biri mu mutwe bigatuma bafata abandi mumenga abandi bantu bagahabwa ibirwanisho bakabikoresha
twavuze ko gufatira muri rusange ari icyumviro coshirwa ku ruhande muri iki gihe abarundi bose ariko ararondera ukuntu umutekano ugaruka
ugaruka bwo nyine nibone yuko rurahendwa naba bamwe barataye amashure bagenda mu itegira akamaro nibarekana niyo ngeso mbi kuko nanywe izo bashikana kuko umwana w'imyaka 20 yerekaraga mu by'ubwicanyi ndega zoshika hehe na tiga
egome Richard murashaka kwishura ikibazo cy'abajeje n'umushyanahe Jena kivuga ko ishyirahamwe Senarida asanu tarizi yatowe nande rikoriki
arinze avuga iryo jambo sinarede nuko ari iyo ni imvugo y'abarundi ibabaje yo kukwama abantu bashaka gukengera abandi abantu bafashe umugambi wo kwicarana bakahagerageza gukorera inyishu ibibazo by'igihugu ukazumva ingambo imwe itanguye kubasuzugura ngo n'abantu batazwi oya nukuri sinarebe iriho ibyandiko byabo birasohoka inama zabo n'iyindwi iheze haraheze baraheze kugira inama ngaha i Buruseli aho bashoboye gusohora n'urwandiko ruhejeje kuja ku rubuga rwa interineti ubunye naho berekana imigambi yabo n'ibyo bashaka gushikiriza abarundi n'amakungu si ikintu rero kinyaduka kirimo abantu biyubashe kiritabwa n'abantu batari bake iyo rero ngorana yo kuvuga se abo bantu baje kugira ibiki n'ibiki nicyo kibazo turimo cy'uko tutubahana tutumvikana tukicara ngo tuyage abantu bafashe bagatangura kugira umugwi wo kutangura kuyumvira imishubo torera igihugu nuko iyindi ngambo nayo iba yabankiye kubumviriza nico gituma izo ngambo zibiri kuri jewe zibirizwa kwicara zigatorera imishu imwe kuko imishu y'Uburundi imishu zibiri si zitatu imishu y'Uburundi ni imwe niyo gukorera igihugu guteza imbere igihugu tugasubira mu mutekano ntangere ibindi nabyo ndababaye cyane kubona Leonce kibazo yabajije bakimwishure atashoboye gushima yuko bamwishuye neza cyangwa nabi mugabo reka
ariko arumviriza kuri radio ubwo yabikurikiranye
ego mugabo reka ndahamubere gatoyi ivyo Aime Pascal avuga ndabona ko inyishu yiwe ari inyishu yo gushigikira cyane cyane gose ubutegetsi buri mu Burundi arashi ndumva yuko imvugo yiwe afise ari imvugo ya CNDD-FDD kuko asa n'umuntu ari umumilita akomeye cyane kuko asohoye n'amajambo akomeye ngo umukuru w'igihugu wabatwara atabatwara ngo ntacyo muzobwira suko twari dukuriye kuyaga mu Barundi suko byabikwiye kumera aribagira neza na neza yuko abo bantu batanguye kugira imyigaragambyo
kwihanganira na kudakengerana nk'uko mwabivuze mu cyana Richard ni ikintu gihambaye cyane rwose reka ndabona kanya ka kihuta cyane rwose turafite umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Cyprien muri we neza Cyprien muratwumva
yego ndabumva mwe muranyumva
yego murafite ikibazo murafite cyumviro umunyarutse mu kanya gatoyi
ejo nagomba guterera ku aha nuko ko bazikubaza na yesi ererano ya mbere ni cerekeye cyari
Cyprien ndumva umurongo wawe utameze neza Cyprien reka tuguhusubire tuguhamagare mu kanya reka tuje kumushyira na Salvatore twumve ko umurongo wiwe umeze neza Salvatore mwiriwe neza
mwiriwe
muratwumva mushikirize ikibazo cyanyu ikibazo cyanyu cyumviro
turabumva cyane
yego
mbashikura musaba twumviriza hakuru nashaka gutera icyumviro cyane kuri bino ariko mvuga ko nyine cyukungene umutekano genda batose kara mu gihugu gahi wacu cyane mu kisuka cya Bujumbura yitwa turumva bihabera yateye ubwoba cyane gose rero ikintu kiba cyane gose nuko abantu bari kwatorwa ibisiga muri no minsi bari abantu babigeze kwa bafashwe n'inzego z'igipolisi cyangwa izijya za documentation ize rero bigasha bitera makendo n'umuntu ari nzaba yafashwe ikindi kibagisoye n'igiki atari kumubaza byo bamubaza hanyuma ayira kera amaharwa gahanwa mugabo ushatorwa ikiziga urumva ko atari utuko turaje hanyuma nkuko uwo mugenzi wacu nengo muri Amerika bivuze mu bisanzwe uko bimeze kose uko bigenda kose uwutwara uri kwatwara mu gihugu uko yaba yagiye kose naho biba bitumbikaho ibintu niba banza kubibaza ubwa mbere kuko urinzi wemere kurongora igihugu reka ibintu byose biba biga neza yuko inzira yonyine ashobora kubicisha muri kino gihe ni kwemera ibiganiro kuko ko twatugira imana bo ari byo bashaka nta kindi kintu je ngaha mbona cyotuma atemera ibiganiro kandi ibiganiro atakeza kumvisiga inyuma kuko igikuru nuko ibibazo byigwa neza hamwe atagisubira ku kusigara inyuma ataguhendana nta yindi nzira rero je mbona kuganza
ye Cyprien mutwihanganire ndabona ko telefone yanyu imeze neza ariko reka umushenahe Aime Pascal abanze yishure ikibazo gishikirijwe n'umushenahe Salvatore kivuga ko abantu bicwa cyane cyane batogwa bapfuye ari abantu baba barigeze kubazwa mu nzego z'igipolisi cyangwa ziperereza umushenahe Aime Pascal mukanye gatoyi cyane rwose inshu
yego cyane twebwe turabikurikirana cyane ivyo ni ibintu jewe mvuga ko no kwemeza kuko amatohoza atarakogwa ariko iyo byari kuba byiza cyavuga ati batoye umuntu naka yari umupolisi yitwa naka yari muri documentation yitwa naka ibi ni ka kantu ko gushaka gucongesha cyangwa gucanisha mu nzego ngo bariko bica abapolisi bariko bica abanaka abantu ngo bacane aho mvuga ni amatohoza niyo abijejwe n'ubutungane hanyuma murankundira hari akantu uyu mugenzanje ambesheye ngo je ngo uvuga ngo nk'umumilita ngo wa CNDD FDD igihe abantu bagiswaganya bakiremenda n'abantu bakabambika iteye nta bitogenda neza ambi ngiye ngo uyu reyonse ngo namishye imvugo ngo atwara ngo atamutwara ngo ntacu ngo azohindura ari bagiye ikiganiro kirasubigwamo arumvirize ngene yambeseye yaswaganije navuze uko kuntu abyumve neza yambajije ngo yaratowe atwarira abandi uvyumvirize neza namwishe nti yatowe n'abarundi bose jewe niho narindi n'ishyirahamwe ryacu ryari intara zose uti atwarira abandi atwarira abarundi bose n'uyu Leonce arimo abyemera atabyemera na wewe uri hanze ko perezida ari umurundi uri umurundi ukomoka I Burundi uwo kubaza ati perezida wawe ninde ni Petero Nkurunziza uzemera utazemera uri hanze aragutwara uzoza agutware nka kimyaka itanu ihere ubyumve rero suko navuze kiramahoro
reka duhe ni jambo kandi Cyprien yagarutse murongo nibaza kumeze neza cyane gose miriwe neza Cyprien miriwe mu bandanye kuri cha kibazo mwariko murashikiriza cyane cha cyimviro
na kwa kuterera no kuhanura uwo mwene wacu mwatumye ko Pascal ngizi n'izi ndamwumviriza uko amwumviza womegana mu society civile ariko umuntu wa mbere ahenga amahumva ko ashigikiye leta oro yategerezwa kuba umuntu yateza kuba umuntu ahanura leta ko bigira bitagenda neza uri kuri amwumviriza urumva ko ari umuntu nyine w'amacandya afisana ahenganiye cyaje dukise mu Burundi umuntu aje mu society civile mugaba ari kayironderera inyungu ziwe abanashaka rero kugira ngo abe yitarure ntahengana ari hagati kuko ingwani zatise mu Burundi kandi ziriyo bateza gutorera inyishyu hanyuma ikina rero namubwiye nuko turazi ukuntu vyifashe mu Burundi abaga turavugira bose ko abato abakuru bose dufise ibibazo twese rimwe murakoze
urakoze imbere yuko tuja ku mushinga Patrick nawe nyine ari ndiye kuri telefone twashaka Emi Pascal mugire cyo mwishuye ku kibazo yishikirijwe na Cyprien
emwe aravude ngo ndumuntu ngo bomega ngo na macandya emwe uradora rajewe nta leta ndimwo nta kintu ndimwo sindi na nyumba 10 ukuri mvuga ahantu kuri ariko je uvuze ngo negamye leta ngo mvugira leta jewe rino shirahamwe ntibyasinzwe ngo ritike na rebelio ireta nyose izoza sindi umuroberiwo kuyigwanya kandi sinzemera ikintu kibi cyose ngo ndagitere ngo amashugwe nuko ndumukristu sinokwemera ibintu atari byo ngo mvuge ko ari byo kandi ari bibi ikindi nacyo avuze ngo nohanura bose turahanura bose nidukuri cyose turakeneye yuko ibintu biba byiza ariko mugabo nanze mvugani abo nabo bari hanze aba bakezi ntambara bo ntibobireka erega turakeneye amahoro abyumve rero Aime Pascal nukuri indu turengarenga twanze nkajya makare ntagwego ndimwo nisengera Imana nka korutwi wanje nico gituma wumva taho ntengamiye mugabo sindi umuroberi ngo ngwanye leta ibyo ntibi abatwara bose Imana niyo ibasiraho jewe sinogwanya uwo Imana yateye igira amahoro
tubibutse inshuti mwese ko muri komarabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise uwundi munyanyu iradio ijwi ry'Amerika Patrick Milioneza eh cyimviro eh kibazo
eh rashora shakoze kwa mutwaro ndi bose bari mu Burundi turi mu Rwanda Tanzania na Zaire kuzo kwihangana ikibazo cya mbere nashaka urundi avukiza kwanza
ye barakumva ndugwa ku ijambo
ikibazo cya mbere nashaka kubaza abo bashigana nawe batumiye uno munsi ndabona yuko batari kubarahuza ku byo bavuga uko begamiye haya cyane ko tubasaba amahoro mu Burundi bwacu
umurongo wawe umeze neza cyane rwose mushyira nawe Patrick murashaka ego murabaho muje kure iradio canke kure murabe aho muje mugume hamwe ego bandanye
yashaka gusaba abantu batumiye bareke kuza barajyana bajyanisha barundi kwe nka mu Burundi tukeneye amahoro ije ku Rwanda ndabishaka dushaka ibiganiro ari leta ari bagiye bahuza ari bagiye bagwanya leta bose bari hamwe turarundi ibisitro isiganga nisito isiganga utuzo isiganga ba rika kwanza ni izina jikumbi achu ba kunda ni harika ni rovaji hami mmoja haja kupuga itwa ijena ba mirango haja mirango mukamini
haja
ba kwanza juanu kumtakura haja ba kumtakura ijayo sio kuchoa zaidi kati ya mtakura ijayo juu ya jana ni baoni hamba damu la sasa juu ya sasa juu ya kani kula bisha hapa na tu kwa tu kunda ni rizo juu hapa na juu ya kano la
ndovu mlongo utameze neza cyane rwose Patrick reka tukugaruke ko mukanya reka tukugaruke ko mukanya reka mpe akanya mushyana hakira munda Richard agira cyavuze ku kucimvu gishikirijwe na Patrick avuga ko abarundi badakwiye kuryana bakwiye ahubwo ubutumwa bwiza ika umutima ukumvikana ugusubira hamwe ico cyimviro mu kivuga ko iki Richard
cyumbiyo atanze kandi avuze ni ndagishimangira cyane rwose ni cyumbiro namashigikira amazi imyaka menshi shigikira nuko abarundi hakukwicana hagutumbera gufata inzira yo kwicana bo kwama bicara bakabanza gutorera inyishu ibiriko biraba ibyo navyo namandiko ndabisubiramo kugira hagere aho abantu bicana nuko ibiganiro biba bya abantu bakabanza kuraba igituma ariko bajya mu rugo bicanye nukubaha cyane cyane misi yose twame tubiyibuka kubaha icyo umuntu wundi avuze icyo wundi yifuza icyo wundi ashikirije nibyo bintu bikomeye cyane kugira tujye mu mutekano ntangere tutashitse kuri ibyo bintu tuzokwama turi muri ibi bintu misi yose yo kugaruka mu nzira za politike zo kwicana kugira umuntu ashike ku butegetsi icyo nagira kibyimvuge ngire umushinga na Aimé Pascal yakora avuga ngo na modendereje abantu bose ntibo kutendereza abantu bose ntibohoreza ku kintu bakiga imvugo umuntu afise bagashika kuri conclusion yuko iyo mvugo isa n'igini hama wowe ukakumuvuga ngo barakutendereza
barakutendereza
na niyemangi ibyo avuga nkuko jiwe nemanga ibyo mvuga abarundi bose barakwe kuza baremera bakemanga ibyo bavuga bakareka kuza bacisha hino no hirya bagushaka gushyigikira uriya n'uyu nibashike bavuga ijambo nyakuri niho tuzoja mu biganiro
egome mushana Richard mukanya wewe na Aimé Pascal ndabasaba mu musozere mutanga mutera kamo kamahoro ariko nashaka duhijambo mushya ntahe Enoch nawe nyene arinde ku telefone Enoch mwiriwe neza
mwiriwe neza
duga ku ijambo kanya gasigaye ngatoye cyane rwose
okay je kibazo fise twebwe urumva twerona tu turabarundi tuba mu Burundi mwana hatu tari mu Burundi twagiye duhunze mu bisanzwe twarahunze hama rero je kibazo cyanze fise je nagomba uwari we wese aha yobari ashikira Leonardo Nyangoma twebwe icyifuzo dufise na kandi nabantu bose barakisa baransaba abana twebwe ni dukorera ibi twe twikorera akazi je no saba nuko twebwe gusaba duhi ibigwanisha tukikorera akazi tukamukura ko nta zindi nta yandi nta bindi bintu mbona co mukura ko pikira nkuru nziza atari ico atari ko umuntu yamwumvise inkoho nta bindi
twariko
tw'igihugu
ikiganiro twa dufite umunsi n'ikiganiro cyo kuraba ukuntu mu Burundi hugaruka amahoro ariko reka nabona kanya katujanye duhe ijambo n'umushya ntahe Richard Chiramunda amere nk'usozera Richard akamotera abarundi bo ku mpande zose bo mu migwi yose eka mu migambo yose nakaye kugira ngo mu Burundi amahoro atsimbata ariko cyumviro
n'ukureka kuza muri basa yuko hatari abarundi benshi bagitse ari abarundi benshi bibaza yuko ikibazo cy'Uburundi kizoherera mu ntambara mugabo je w'icungaruka ko imisi yose nuko tworeka iyo mvugo yo kudadaza uyo mugenzi wacu Aimé Pascal urabona ko afite imvugo yo kudadaza kubiriko biraba mu gihugu abafite intumbero yo gufata imvugo yo kudadaza ibari mu bantu bashigikiye leta y'uno munsi ibari mu bantu bari hanze bari muri opposition yewe cyonsaba n'uko uhagarika iyo mvugo yo kudadaza yo gushimangira ku cyumviro kimwe gusa tukabivamo ibyo bintu tukicarana tugatora inyishu nziza y'ibibazo dufite kugira n'ukuri tusimbe iyo manga ariyo y'ingwano dushobora kujamo vuba na vuba tutabashije kwicarana hamwe ijambo ryonyine ryo gusozera mvuga nuko tuhagarika kudadaza tukicara tukayaga twese tugatora inyishu ikibazo cy'u Burundi tugasubira kuba akahugu keza kamatano ubuki
mu shya ntahe Emi Pascal namwe musozere musozere mu tirakamu cyane cyane kamo kamahoro kama kukuntu abarundi bosubira kunywana eka bagasubira kunga umwe bakaje hamwe abarundi bari mu migambwe itandukanye hoko guke kugira ngo ibyo bintu bishike mu Burundi muri kigi
yewe sinote bwa mbere ngomba gutera kama n'uyo gutumira rimwo nabo bari muri na senarede n'abandi eto ni mwipaki zindege mwese mwutse mu dutamira amashugwe mu tanye migambe mu bwire mu president nkuru nziza ganza sabwa n'umuntu mwiza n'umunyamahoro akunda abantu ntanzi gafise nk'iyo yabanyango magi ntambara karibu ngwino twubake ibyo by'amasenarede ni mu bizani no hama tuzobatora muri Berlin karibu gose hanyuma rero abarundi nabo n'abanyamasengero dusenge imana dukankamirizo mpembi z'abadayimoni z'ubwicanyi abadayimoni tubasende mu izina rya Yesu ibisigaye tubeho neza satana zotsinzwe yaratsinzwe nta menya afise yarahongotse imana n'ibiganza ikunda iki gihugu nihahangama imana data wa twese na mwemuyera murakoze
Etu murakoze cyane gose bashinga ntahe Richard Chiramunda turagushimiye nawe mushinga ntahe Emi Pascal turashimiye cyane gose abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika ba duhamagaye ikabagashikiriza ivyiyumviro vyabo ivyiyumviro cyane cyane bihagaze ku kuntu mu Burundi muri iki gihe huboneka amahoro abarundi bagasubira kunywana ikabagasubira kuguma batekanye amahoro agasasagara mu Burundi ikavugwa n'ibikogwa by'iterambere aho kwama uko buca twumva amakuru y'abantu bagandaguye hijyano hino mu ntara zitandukanye mu gisagara ca Bujumbura eka n'abantu batera abandi babarembereye eka ibyo byose ni ibintu bikwiye guhagara mu Burundi Burundi nkuko bamwe mu babivuze ni igihe guciza cyane rwose yikwiye gutekana eka amahoro agasasagara mu Burundi bose turabashimiye inshuti mwese rero mwakurikiranye ikiganiro cacu cy'umunsi mukanya kandi turabashimiye iganiro rya radio ijwi ya Amerika